Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Iradiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse amahoro. Kaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri Uganda mutwumvira kuri radio Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Muri kumwe na Fidele Niyongabo mu makuru yo muri iki gitondo. Leta y'u Burundi iriyamiriza ibitangazwa na Leta y'u Rwanda ko ingabo zabwo ziri muri Congo zifatanya n'umugwi FDLR mu gukora ihonyabwoko mu ntara ya Kivu y'uburaruko aho bagwanya umugwi wa M23.
Nubwo yuko ari ukubesha no kugira ngo yambike ibara urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi mu gihe yaba amakungu canke ubutegetsi bwa Congo n'abenegihugu muri Congo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora.
Uyo ni umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Burundi Alain Tribert Mutabazi. Ubushinwa kuri uyu wa kabiri bwafashe ingingo yo gutangisha amatagisi ku bidandazwa bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uganda yarungitse mu kiringo c'indwi irangiye abandi basirikare bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo hafi ya karere aho Leta ya Congo iriko itana mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Frederic Nkundikije aratubwira ibindi.
Icyo gitigiri gishasha gitumye abasirikare ba Uganda bari ku butaka bwa Congo bagira hagati ibihumbi bine n'ibihumbi bitanu. Abo basirikare bashyigikiye Leta ya Perezida Felix Tshisekedi nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ONU. Uganda imaze igihe ifasha igisirikare cya Congo kurwanya uwundi murwi urwanya ubutegetsi witwa ADF. Irungikwa ry'inteko nshasha ziri hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri riri mu gikorwa cya gisirikare cyo kurwanya umurwi ADF cyiswe Operation Shuja. Abategetsi ba ONU batangaje ko muri kahise Uganda nayo nyene yashigikiye umurwi M23. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Felix Kulaije yahakanye ko igihugu ciwe carungitse izindi ngabo nshasha. Yavuze ko inteko za Uganda ziri muri Congo kugira zitegure kwivuna uwariwe wese yotera Uganda. Nta birenga ngaho yashikirije. Irungikwa ry'abasirikare yongereje ubwoba bw'uko intambara muri Congo ishobora gutandukira akarere. Ntacyo umushikiranganji yajejwe gutangaza amakuru wa Congo Patrick Muyaya yishuye abajijwe n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters niba izindi nteko za Uganda zarashitse muri Congo. Yamara yatangaje ko icyo inteko za Uganda ziri mu buseruko bwa Congo zishimikiye ko ari kurwanya umurwi ADF nabo batazi neza ibyo bakorana n'umurwi M23. Yavuze ko gushika ubu Leta ya Congo inuba cyane Uganda ku bucuti icyo gihugu gifitaniye n'umurwi M23.
Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo kuwa mbere yavuganye na Elon Musk umuhanuzi wa perezida wa Amerika Donald Trump ku kibazo c'amakuru atarayo ukuri avugwa ku gihugu ciwe. Ni nyuma y'uko Perezida Trump agabishije guhagarika imfashanyo Amerika iha Afurika y'Epfo. Ibiro vya Afurika y'Epfo kuri uyu wa kabiri vyatangaje ko Perezida Ramaphosa yasubiye kwibutsa ko igihugu ciwe kigendera ku mategeko ubutungane hamwe no gufata abanyagihugu bose co kimwe. Vyatangaje ko Perezida Ramaphosa na Elon Musk bavuganye kuri uyu wa mbere hari umunsi umwe inyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump agabishije guhagarika imfashanyo igihugu ciwe giha Afurika y'Epfo kubera ivyo yavuze ko ari abarimyi n'aborozi b'abazungu bariko bafatwa nabi muri ico gihugu. Mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social, Trump yatangaje ko azohagarika imfashanyo igenewe Afurika y'Epfo gushika itohoza ryuzuye ku birego vy'uko ico gihugu kiriko gifata amatungo y'abantu bamwe bamwe kandi kiriko kibafata nabi cyane ribaye. Trump yavuze ko ari bigaragara kuri bose ko ihonyangwa rikomeye ry'agateka ka muntu ririko riraba muri Afurika y'Epfo yamara nta birengaho yatangaje canke ngo atange ivyemezo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi wa mbere yarahakanye ko abategetsi b'igihugu ciwe bariko bafata amatongo. Yasiguye ko biteguriye gukorana na Leta ya Perezida Trump ku bijanye n'imigambi igenewe gutunganya gushasha ikibazo c'amatongo muri Afurika y'Epfo. Ubushinwa kuri uyu wa kabiri bwafashe ingingo yo gutangisha amatagisi ku bidandazwa bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari nyuma y'uko Amerika itangaje amatagisi mashasha ku bidandazwa biturutse mu Bushinwa. Frederic Nkundikije duha ibindi kuri iyi nkuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubushikiranganji bw'indero bwaruguruye itohoza kuri kaminuza zitanu ku bibazo by'urwango rw'Abayahudi. Thomas Kamirinda araduha ibindi.
Aya mashure ni Columbia University iri mu mujyi wa New York, Northwestern University yo muri leta ya Massachusetts, Portland State University yo muri leta ya Oregon, University of California Berkeley muri leta ya California na University of Minnesota yo muri leta ya Minnesota. Mu itangazo yashyize hagaragara Minisiteri y'Uburezi inenga cyane uburyo izi kaminuza zitwaye mu myigaragambyo yo gushyigikira Palestina no kwamagana Isirayeli. Imyigaragambyo yabaye kuva mu kwa kane kugera mu kwezi kwa karindwi 2024 kubera intambara yo muri Gaza. Minisiteri y'Uburezi isobanura ko itazihanganira ko zikomeza kwirengagiza ku bushake bwashinze imizi imibereho myiza y'abanyeshuri b'Abayahudi. Minisiteri y'Ubuzima nayo yatangaje ko igiye gufungura anketi ku rwango rw'Abayahudi mu mashuri makuru y'abaganga ane, ariko ntiyashyize ahabona amazina yayo. Mu cyumweru gishize, President Trump yasinye iteka rishyiraho ingamba zikomeye zo kurwanya amatwara n'ingengabitekerezo byibasira Abayahudi. Mu byo riteganya harimo ko abanyeshuri b'abanyamahanga bagiye muri iriya myigaragambyo bashobora kwirukanwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi iriyamiriza ibitangazwa na leta y'u Rwanda ko ingabo zabwo ziri muri Congo zifatanya n'umugwi FDLR mu gukora ihonyabwoko mu ntara ya Kivu yo mu buraruko, aho bagwanya umugwi wa M23. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, mushikirizwa na Desire Hatungimana.
Mu gitondo cyo kuri wa kabiri ari mu biro bikuru vya gisirikare ahasanzwe hari n'icicaro cy'ubwo bushikiranganji Alain Tribert Mutabazi. Umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba niho yashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2024 ushira umwaka w'2025. Mu kiganiro yaciye abamenyesha makuru Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi ariyamiriza ivyashikirijwe n'u Rwanda.
Bavuga yuko ari ukubesha aho kugira ngo yambike ibara urwego rwo kwivuna abansi ku Burundi mu gihe yaba amakungu canke ubutegetsi bwa Kongo n'abenegihugu muri Kongo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora, kumbe abandi nabo bakaba bagayigwa. Birumvikana yuko rero iyo bimeze gutyo baca baheza bakavuga aya muhe bijanye hanini no gucyoza canke no kubesha, ngirango murabizi ko mwe n'izo mvugo zama zashikirijwe.
Ingengabitekerezo ya genocide igisirikare cy'u Burundi cyagirizwa gishaka gukora kibicishije mu kwifatanya n'imigwigwanya igihugu cy'u Rwanda, nkuko byarabishikirijwe na Olivier Patrick Nduhungirehe, umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Alain Tribert Mutabazi avyamirira kure
urwego rw'igisirikare rw'u Burundi murazi kumwene rutunganijwe n'abarugize, kandi icyo kijanye n'ivy'ubwoko murazi ko mu Burundi twe twakirenganye tubanye mu mahoro n'umutekano. Aha rero tubamesha yuko ivyo bintu mwumva ko namwebwe bidashoboka.
Umushikiranganje wo kwivuna abansi yongeye gushimangira ivyari vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kuwa 16/0 uyu mwaka ko basikare b'Abarundi bari kugwana muri Congo bahagaze neza ku rugamba kandi bari ku kazi kabo kamisi yose.
Tuzobandanya kandi guterera tudahengeshanya mu buryo bwose no mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bigifise ingorane z'amahoro n'umutekano, haba ku rwego rw'akarere ta Afrika y'ubuseruko, haba ku rwego rw'ubumwe bwa Afrika ekambere no ku rwego mpuzamakungu ONU.
Iyo mvugo y'umushikiranganje Mutabazi irabeshuzwa na bamwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki akorera hanze y'u Burundi. Pacifique ninahazwa rongo ishyirahamwe Fokode mu matohoza bakoze mu mugambi ndondeza avuga ko abasirikare bagwa muri Kongo ari benshi kandi inyungu y'Abarundi n'Uburundi itagaragara.
Turonka buri munsi abasirikare b'u Burundi batwandikira amagogo bafitiye muri Kongo, batubwira ingene bariko barari ibyabo biriko biraribwa, batwandikira tubwira ingene bariko barapfa, batubwira akarenganyo bakoregwa. Kira munsi batwandikira tubwira ko iyo ngwano batayitahura, banatubwira ubwoba bafise muri iyo ntambara ko bashobora kuhahonera. Ubu dufise amakuru y'abasirikare banakomeye, aba ofisiye, aba major, aba koronera, baki usanga umuntu ariko arajugumira avuga ati ndagowe buca bandungika. umuntu wamubwiye ko ajya muri Kongo agenda asezeye abazi ko agiye gupfa.
Igenekezo rya 31 mu kwezi kwa mbere uno mwaka Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi imbere y'abaserukira ibihugu bya mu Burundi yamenyesheje ko ubuseruko bwa Kongo budafise umutekano akarere atamutekano kogira. Mu itangazo umugambwe MSD utavuga rumwe na leta washize ahabona kuri uno wa mbere itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri, François Nyamoya umunyamanga mukuru amenyesha ko nimba koko Ndayishimiye ashaka ko imvugo y'ibijana n'ingiro yobanza kugarukana amahoro mu Burundi imbere yo kuja muri Congo. Muri MSD babona ko ibiganiro bitavangura n'abafasha ibigwanisho kugira abagwanya leta ya Ndayishimiye badasigaye inyuma ariyo nzira yonyene irama yo kugarukana intwari ibereye mu Burundi. Nayo ku basirikare b'Abarundi bariko batakaza ubuzima muri iyo ntambara, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buvuga ko atakibazo biteye kuko umusirikare wese aramusaguye ku rugamba canke ahandi hose hasanzwe hatekanijwe uko imiryango yabo ibimenyeshwa n'uko ifashwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo c'intambara yo muri Kongo n'umutekano mu karere, umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatanguye avuga ku vyoba vyaratangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko u Rwanda rwoba rwiteguriye gutera u Burundi. Ni kuri mikro na mugenzi wacu Venus Ndayishimiyimana.
Ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze ntabwo tubifata nk'ukuri kuko niwe wohereje ingabo ze iburasirazuba bwa Kongo ahantu badafitanye n'umupaka na Kongo, muri Kongo nako muri Kivu y'Amajyaruguru, gufatanya n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR basangiye ingengabitekerezo ndetse na n'ingabo za Kongo n'abari na ziriya ngabo z'amahanga zose ziri muri iriya coalition kugira ngo batere M23 kandi banatere u Rwanda nk'uko nari maze kubivuga. Ahangaha nagira ngo nongere nibutse ko mu kwezi kw'ukwakira 2023 ubwo abanyatura abawazarendo n'aba FDLR batwikaga inzu 300 z'abatutsi bari batuye mu mudugudu wa Nturo muri teritwari ya Masisi, ingabo z'u Burundi zaraho ngaho ku musozi zirebera ntizigira icyo zikora. Rero bakaba bari bafatanyije umugambi wo gutwikira abo batutsi b'abanyekongo. Rero sinumva ukuntu Perezida Ndayishimiye yagaruka akavuga ko ari u Rwanda rushaka gutera u Burundi kandi bigaragara ko ari u Burundi rushaka gutera u Rwanda.
Ni ukuvuga yuko muzi neza ko u Burundi nabwo bufite umugambi wo gutera u Rwanda.
Niba si u Burundi bufatanya na FDR ishaka gutera u Rwanda bugafatanya na Perezida Tshisekedi wavuze inshuro nyinshi ko ashaka gutera u Rwanda, ubwo urumva se abarundi batari muri uwo mugambi?
None se ni ukuvuga rero ko intambara avuga y'akarere atinya ishobora kubaho?
Twe nta ntambara y'akarere twifuza. Twebwe icyo twifuza ni uko izi ngabo zose ziri ku mupaka wacu zigamije guhungabanya umutekano wacu n'umutekano w'abanyarwanda zava muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde muri kariya karere. Kuko nk'uko nabivuze, izi ngabo zose uko twazivuze ziri ku mupaka wacu, n'izivuye kure nko muri Afurika y'Epfo ziri ku mupaka w'u Rwanda, kandi icyo bagamije ntabwo ari guhungabanya umutekano w'u Burundi cyangwa se umutekano wa Afurika y'Epfo, ni guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Niyo mpamvu dusaba yuko izi ngabo zavanwa muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde, maze turebe ukuntu twakongera kugirana umubano n'iterambere muri aka karere k'ibiyaga bigari.
Ko Perezida Tshisekedi avuga ko atazigera avugana na M23, umutwe avuga ko ari umutwe w'iterabwoba, bizagenda gute kugira ngo ashobore kuvugana nabo?
Ahubwo Perezida Tshisekedi ni ukorana n'umutwe w'iterabwoba ariwo FDLR, kuko nagira ngo mbibutse yuko FDLR yitwaga ALIR yashyizwe mu mitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2001. Hanyuma rero icyo byo Perezida Tshisekedi avuga ko atazigera aganira na M23 yabivugaga kera bagifata bunagana, none reba aho bageze, ngira ngo igihe kirageze yuko Perezida Tshisekedi yumva ko nta igisubizo cy'intambara gishobora kurangiza iki kibazo burundu, kwa ahubwo ari igisubizo cya politike kijya mu mizi y'ikibazo ari cyo ihohoterwa ry'abatutsi b'abanyekongo, kuba bahezwa, kuba baravanywe mu byabo, kuri mu Rwanda natwe dufite 100,000 by'impunzi baturutse muri kariya karere birukanywe na n'ingabo za Kongo ndetse na n'imitwe myinshi bakorana.
Ambassadeur Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Mu Burundi bashizwe mu karuko k'izabukuru ku myaka 60 mu mwaka w'2023 bari bemerewe na leta ko bagiye guhembwa agashahara kangana nako bahembwe mu kwezi kwa nyuma bari mu kazi. Gushika ubu ntibararonka ako gashahara, bavuga ko bari mu buzima bugoye kandi ko atariko barariha amadeni bari bafashe, bibaza ko bazokukuruka ku myaka 65. Iyi nkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ryifashishije inshuti zayo mu Burundi muyishikirizwa na Thierry Vendayishimiye.
Mu mwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarasohoye itegeko rigabanya imyaka yo gukukuruka iva kuri 65 ija kuri 60. Iryo tegeko ryatumye abakozi ba leta bashika imyaka 60 bari biteze gukukuruka ku myaka 65 baje mu karuhuko k'izabukuru. Mu kwezi kw'indwi umwaka w'2023 abakozi ba leta bagira ku 3,354 bakukurikiye icyarimwe, bizeye ko bagiye kubandanya bahembwa ayangana n'umushahara wabo w'ukwezi kwa nyuma bari mu kazi ka leta, nk'uko biri mu ngingo y'105 y'itegeko nimero 1/03 ryo kuwa 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2023. Bankumuremyi Herman yahora ari umwigisha kuri lise ya Rumonge ntiyari yiteze gukukuruka ku myaka 60.
Ibi no gukukuruka twarubiriwe ntitwateguwe, byabaye ibintu bije gihuruduka tutavyiteguriye. Benshi twari tuzi yuko tuzokukuruka hageze no kuvuga ku myaka 65.
Donatien Bitsindikiye yahora agendesha imodoka ku bitaro bikuru byo mu Rumonge, yari afise amasezerano y'akazi y'ibyo bitaro yo gushika kukuruke. Iminsi mike imbere y'uko akukuruka yari yasabye ingurane yo mu mugwi muri banki kugira ngo ashobore kwikenura.
Hariho ukuntu twari twagiye turafata amadeni mu mabanki imbere y'uko tukukuruka, hanyuma ayo madeni twari twafashe amadeni twisunze imyaka y'akazi aho twokukuruki, hanyuma turanerekana impapuro twerekana ama identite yacu, barabona yuko imyaka dusigaje niyo twasinye isa nuko boduha amadeni. Wanashaka mbere jewe nasabye deni muri banki ya BHB rero turagiranira amasezerano, wanashaka baranaza ku kazi baranagiranira amasezerano yuko jewe bazondihira gushika iyo myaka yo gukukuruka ikwiye 65.
Bamwe muri abo bakukuruke bemeza ko batashe atamugambi barategura wo kubasha kubaho muri ico kiruhuko c'izabukuru. Niyo Ngabo Tarsise nawe nyene yahora ari umwigisha kuri lise ya Rumonge, kumvo z'uko atamugambi yari bwategure ubasa nuko atacafise akora kimwinjiriza amahera yosahiriza agafashanyo ko muzabukuru.
Abikorwa mbona bise ivyo no bafise vy'imuhira gusa vy'imuhira muhira bose kogwa tugusukura ahuri hadogwa kinyuma y'urugo kigo cyadutoduto gusa ntabine bise
sino n'ubuzima bwo koye cyane
atugwe rwose kuko tukifu cya ruguru.
Uwo mukukuruke yahora ari umuforoma, nawe yabwije Ijwi ry'Amerika ati ninjiye mu karuhuko k'izabukuru ntarapanga neza ico nzokora kugira ngo sinzobeho nabi. Ubu yaciye afata ingingo yo kubararima imboga, ariko akemeza ko n'ibyahora bihuha ubu byahuhutse.
Bashe ubuzima bwako kuko si coroshe kwe, n'uri ku kazi yahora arira, utari ku kazi yahora arira, uwo byunyutse ku bantu bo bakukuruke. Urinjizo tomati buraca kabiri ntuje ku isoko kacha wiko kuri izo nyene ziba umwimbo ugenze neza naho izindi ugashowe. Yego ariko tubaye muri iyi minsi.
Bankumuremyi Herman we yemeza ko bamwe mu bakukurutse bamaze gupfa kubera ubuzima bubi bagiyemo batabiteguye. Ati ka gacupa bari bamenyereye kwa guteramira mu bandi ntibyabandanije bituma baguma bigunze, havamo indwara hanyuma barashengera. Hari abadandaje ibitungwa canke amatongo bari basanganywe kugira ngo bashobore kubandanya babaho kandi babesheho imiryango yabo. Abandi nabo bamaze kubona ko ubuzima mu Burundi bubananiye bahisemo kuja bukuru bibe baja guhaha.
Urumva gukukuruka si bibi, ariko ukugiye wihutagiza bamwe bari bagina basha mbere hari abaciye bigira mu bindi bihugu kubandanya iyo mirimo bwigisha barabakira neza nk'abari mu Rwanda n'abatari bake. Yego nko mu ntara zegereye zegere imbibe hariya za Rwanda aha za guhera mbere za Matana kuduga Gitega Kayanza hehe
harabakukuruka ariko bari baratanguye kurangura imigambi bayibangabanganya n'akazi ka leta bari basanzwe bakora ni nka Imani Bankumuremyi yarasanganywe ubunywero yigana ko yatanguranye amakarata abiri y'ibinyobwa bya Burarudi inyuma y'imyaka 15 akora uwo mwuga yagiye gukukuruka ageze ku makarato 150 ikibazo afise nuko muri kino gihe ataronka ibinyobwa acuruza kubera ko hasanzwe hari ubukene bwabyo ati iya Burarudi iduha ibinyobwa bikwiye ntangorane zo kubaho nogize bica bisaba ko yiruka no mutundi dukogwa kugira mu rugo ubuzima bubandanye neza Herman Bankumuremyi ati tuzokora mu karuhuko k'izabukuru ntugitegura hageze kukukuruka umugambi ubutegura kare hageze gukukuruka ukava mu kazi ka leta ukimukira muki wawe mugenzi we nawe yahora mu gipolisi yaciye atangura umwuga wo kurima no korora ariko akabona ku buryo akoresha ari buto ku buryo akenera abo mutera intege
umutahe nakubwiye ko ndima nuca ndima kandi warimye ufise umutahe urashobora kugira kunguka hanyuma nukorora nukorora nuca ndima ubwatsi bw'inka hanyuma nkarima n'ibindi nyangorora rero hanyuma nkazanaza amata
Tarsise Niyongabo nawe yakukurutse afisi deni muri banki aratubwira ico yo kwitwararika mu gihe hogira umufata mu mugongo akamuha gatahe
nagiye narariha kredi ya banki nari mfise iyo mitaye nk'ibyo nubanza kuriha mbere hoho ideni mfise kuko naririshe nta mutaye nta byo nubona nogira ushiri imbere ubu deni yumvira ni chomba nkabasi ngakuraho ideni ry'abantu bafise kava ku muto
Murunani rw'amashirahamwe y'abakozi kosibo Celestin Savyimana arirongoye aremeza ko mu bakukuruke harimo abakibasha bamwe baciye baja gusaba ubuzi mu bigenga kandi babandanya bakora ibishimwa n'ababahaye akazi abandi nabo baricaye muhiri wabo kuko batashoboye kwitegurira gukukuruka hakiri kare canke batashoboye kuronka akazi mu bikorera utwabo kubona abantu mwe nabo bicaye n'uruhombo rukomeye ku gihugu Celestin Savyimana asaba bari mu kazi ka leta gutegekanye cyo umuntu azokora amaze gukukuruka
harabagira epargne pense sibyo bariho mu mambwa muri fonction publique nta biri mu ntibarabishika ko nko mu basosiyete amwe ya yegukira leta baragize rumva barongera ko bakabika amahera buhoro buhoro n'umukoresha agafasha ushikaye aho uyu muntu amaze nk'imyaka 20 abikora asohokana donka baroye muri ayo ntuze muri ako karuhuko kiwe acaronka umuta utari muto ushobora kumufasha icyakora akaronka icyo yifatiye
Ariko rero leta nayo yarikwiye gufasha abakozi bayo kwitegurira kuja mu karuhuko k'izabukuru. Celestin Savyimana asaba ko leta yoshinga ikigo kijejo gutegura abari mu kuja mu zabukuru mu kubigisha gutunganya imigambi bamye bifuza kurangura mu gihe bari mu kazi ka leta. Bidashoboka ko leta ishiraho ikigega cotanga ingurane ku migambi abakukuruke batunganije yo bafasha kuronka ingurane bagashira mu ngiro imigambi teguye Celestin aravunira kandi akagohereta ayibutsa ko bajya bakukuruke ari abantu baba bafise uburambe n'ubumenyi bwofasha igihugu kugwiza umwimbo kuba rero ataco bariko barakora babeshejeho n'agashahara k'abakukuruke nabyo byongereza bajya bigatuma igihugu kidatera imbere
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ivyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemmo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza, guverinoma ya President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gukuraho USAID, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga. Dusubiza amaso inyuma gato turebe USAID icyo ari cyo ikaze mu kiganiro Amerikana Abakozi amagana ba USAID ku cyicaro gikuru i Washington barahagaritswe ku kazi by'agateganyo inyubako nkuru irafunze kimwe n'urubuga rwayo rwa internet narwo rurafunze Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko ariwe muyobozi mukuru ku bw'ubusigire. Naho intumwa za rubanda bakomoka mu ishyaka ry'abademokrate bavuga ko Perezida Trump adafite ububasha bwanditse mu itegeko nshinga bwo gusesa USAID bitanyuze ku nteko ishinga amategeko. USAID yavutse ite rero? Ku itariki ya 4 y'ukwa 9 1961, Inteko Ishinga Amategeko yemeje itegeko ryitwa Foreign Assistance Act rigenga imfashanyo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahanga. Ritandukanya imfashanyo za gisirikare n'iza gisivili. President John F. Kennedy yarishyizeho umukono ku itariki ya 3 y'ukwa 11 1961. Uwo munsi kandi yasinye n'iteka numero 10973 risobanura uko iri tegeko rigomba kumvikana no gukurikizwa. Iri teka niryo rishyiraho USAID riyishinga imfashanyo za gisivili ku isi. Icyo gihe guhangana n'icyari Repubulika z'Abasoviet URSS mu magambo y'Igifaransa ahinnye byari bikaze cyane. Perezida Kennedy yashakaga uburyo bwo gukumira URSS ku isi binyuze mu mfashanyo mu bihugu bikennye. Iri teka rivuga kandi ko USAID igenzurwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga aho kuba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Perezida Kennedy yabikoze agamije guha USAID ubwisanzure buruta ubwo yagira mu gihe yabigenzurwa na Minisiteri. Ariko rero uko imyaka yagiye ikurikirana niko amakimbirane atahwemye kuri iki kibazo cy'ubwisanzure mu mikorere yayo ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga batandukanye bashaka kuyihatira politiki bo bishakira. Uretse ibyo, abanyapolitiki banyuranye nabo bakunze kunenga USAID bibaza nk'ukuntu yakoresheje imari mu bikorwa byo gusana no kubaka Afghanistan na Iraq nyuma y'intambara zahabaye. Ingero ni nyinshi kuva USAID ishingwa, zirimo tuvuge ko yafashije ingoma z'igitugu cyane cyane nko muri Amerika y'Epfo. Muri rusange abanenga USAID bavuga ahanini kwisesagura cyangwa se ipfusha ubusa amafaranga. Abarepublikani bahora bashaka ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga igira ububasha busesuye kuri USAID mu mikorere yayo no mu ngengo y'imari yayo. Naho abademokrate bahora baharanira ko USAID igira ubwisanzure mu mikorere, imicungire n'imiyoborere byayo. Ijwi rya Amerika. Nubwo USAID itabuza abayinenga, abandi barayemera kubera ibikorwa byayo. Muri iki gihe niyo ya mbere ku isi igoboka abatishoboye b'ingeri zose. Yatanze ibiribwa byafashije abantu amamiliyoni ku isi. Nko mu Rwanda, muribuka ikiganiro muri Isanga twakoze mu kwa 11 gushize ku ruhare rwa USAID mu bikorwa byo kurwanya igwingira ry'abana. Mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize w'2024, USAID yatangije umushinga w'amadolari arenga miliyari wo kohereza imfashanyo z'ibiribwa mu bihugu 18 byugarijwe n'inzara kurusha ibindi ku isi, zari zigamije kurengera abantu bagera kuri miliyoni zirenga 200. Ibihugu 15 nibyo muri Afurika: Burkina Faso, Burundi, Chad, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Mali, Nigeria, Rwanda, Sudani y'Epfo, Sudani, Tanzania na Uganda. Naho mu bindi bihugu bitatu, bibiri nibyo muri Aziya, Bangladesh na Yemen, icya 18 ni Haiti yo mu karere ka Karayiba. USAID yagize uruhare runini mu rwego rwo kurwanya indwara zitandukanye ku isi zirimo SIDA. Ifite uruhare mu ngabo za Loni zibungabunga amahoro ku isi, ifite uruhare guteza imbere uburenganzira bwa muntu, kugoboka impunzi n'ibindi n'ibindi bitabarika. Kugeza ubu USAID nicyo kigo cya mbere gifasha cyane kurusha ibindi byose byo ku isi. Ikorera mu bihugu 120 bitandukanye. Izafungwa se? Ntizafungwa se? Ni ukubitega amaso. Gusa Ministre Marco Rubio avuga ko agomba kuyisubiza mu murongo wa politiki z'iyi guverinoma. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye, maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwari muduteze amatwi, aha ni ibiganiro vyacu bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro, uwo yihagarariye ni Frederike Nkundikije. Kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugire amahoro n'umunsi mwiza mwese.